mwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza mwese muduteza amatwi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka abaramutsa kazi mu makuru n'ibiganiro byo kuri no saha. Turatevye duha ijambo mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Takize mwaramutse Oriane turayahera kuyavugwa ku gihugu cya Uganda. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rivuga ko ibigo by'umutekano bya Uganda ari byo bibazwa iburirwa irengero hamwe n'ihohoterwa rya bamwe mu basivile muri icyo gihugu. Raporo ya Human Rights Watch yiswe I Only Need Justice, ni ukuvuga yuko icyo nkeneye gusa ari ubutungane, yatohoje ku bantu baburiwe irengero, abahagaritswa ta mitahe, abafunzwe hatubahirijwe amategeko, ababurejwe igufa hamwe n'ayandi mabi akabije. Ibikorwa byagirizwa igipolisi, igisirikare, iperereza rya gisirikare, urwego rw'igihugu rujejwe iperereza hamwe n'ishyirahamwe rijejwe umutekano muri icyo gihugu ryitwa Internal Security Organization. Iyi raporo ivuga ko aya mabi yabereye mu bushyo butandukanye bw'igihugu mu myaka iri hagati ya 2018 na 2019 no mu kwezi kwa mbere kwa 2021 igihe hari kwaba amatora muri icyo gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaigye yabwiye Ijwi rya Amerika ko Human Rights Watch itabajije igisirikare imbere yo gusohora iyo raporo. Igisirikare cya Uganda kivuga ko iyo raporo ishingiye kuri politike kandi atabyemeza biriho itanga. Muri Afrika kandi abantu bitwaje ibigwanisho barisha abantu 34 ku munsi w'Imana muri leta ya Kaduna ni mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abategetsi bo mu gice byabereyemwo bavuze cyo kuwa kabiri ku igitero cegekwa ku migwi y'abasuma bitwaje ibigwanisho. Komiseri ajejwe umutekano muri leta ya Kaduna Samuel Arwan avuga ko amazu arenga 200 nayo nyine yasambuwe mu gace kahitwa Kaura, kandi ko n'abasirikare babiri bari muri abo 34 bishwe. Igitero cyo ku munsi w'Imana cyabaye nyuma y'umunsi umwe habaye ikindi cyahitanye abantu 16 mu mihana y'abanyagihugu muri leta ya Zamfara ni mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Aha ni havuga ubwicanyi ariko ni muri Senegal, aho igisirikare cyavuze cyo ku munsi wa kabiri ko cyasambuye amakambi nka yose y'abarobeli yegukira abaseparatiste bo mu manuko. Umusirikare umwe yarasize ubuzima abandi 8 barakomereka muri icyo gitero nk'uko igisirikare kibivuga. Ku itariki ya 13 z'ukwa gatatu igisirikare cyatangaje ko cyagabye igitero mu ntara ya Kazamanse kigamije gusambura amakambi y'abarubeli b'umuhari Force Democratique de Casamance. Igisirikare kivuga ko abarubeli batari bake bishwe ariko nta gitigiri cyabo cyatanze. Cyavuze ko abandi bahunze basiga inkoho n'ibikoresho bya gisirikare. Perezida wa Senegal Macky Sall yarihaye intumbero ya mbere yo kugarukana umutekano ku butaka bw'igihugu cyose muri manda yiwe ya kabiri asanzwe arimo. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya guhangayikisha abategetsi mu makungu leta z'umwe za Amerika. Nta byemezo bivuga ko irabona ko Ubushinwa bwarungikiye bigwanisha Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika Jake Sullivan avuga ko Amerika yashikirije amakenga mu gihe Ubushinwa bwofasha Uburusiya, avuga ariko ko naho bitaraba Ubushinwa buguma bukurikiranirwa hafi. Perezida Joe Biden wa Amerika yaragiranye ikiganiro cy'amasaha 2 na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping hari ku munsi wa gatanu. Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Perezida Biden yagabishije mugenzi we Xi Jinping ko atohirahira ngo ace kubiri n'ibihano ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye igihugu cy'Uburusiya. Perezida Biden ari mu myiteguro muri iki gihe y'urugendo ku mugabane wa Buraya, ahagiye kubonana n'abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Buraya na OTAN ejo ku munsi wa kane. Jake Sullivan avuga ko abo bategetsi bazovugana ku ruhara ubushinwa bushobora kuzogira muri intambara iri kibera muri Ukraine muri urwo rugendo kandi abategetsi bazoshira habona ngo ibindi bihano bishasha ku Rusiya bongere bakomeze ibisanzwe bihari Nayo muri Afghanistan abakobwa baharugwa mu bihumbi amacumi bategekanya gusubira mu masomero mu mashuri yisumbuye cyo kuri uyu munsi wa gatatu inyuma y'amezi indwi abatalibani basubiye ku butegetsi bagashyiraho amategeko ahanyanga gateka k'abakenyezi ko kwiga amashure yose yarugawe muri Afghanistan kubera ikiza cya COVID-19 igihe abatalibani bashika ku butegetsi mu kwezi k'umunani ariko abahungu hamwe na bamwe mu bakobwa baremerewe gusubira kwiga inyuma y'amezi abiri amakungu yategetse abatalibani kugarukana agateka k'abana ko kujya mu mashuri mu biganiro byari bigamije gufasha icyo gihugu no kwemera leta y'abatalibani ibihugu bitari bike hamwe n'amashyirahamwe byaremeye kuba birahemba abigisha muri icyo gihugu cya Afghanistan Umushikiranganji w'indero yavuze ko amashuri azokugurugwa yugurwa kuri uyu munsi wa gatatu mu ntara zitari nke z'igihugu harimwo n'umugwa mukuru Kabul ariko abo mu ntara yo mu bumanuko ya Kandahar ahari umutima w'abatalibani akazoguma yugawe ariko akazokugurugwa mu kwezi kuza abatalibani barushirije kuvuga ko bifuza ko abana b'abakobwa b'imyaka iri hagati ya 12 na 19 bakumigwa mu mashuri kandi hakubahirizwa n'amategeko y'idini rya Kiisilamu
Arakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ahijije kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ubunano mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibyaga binini bya Afrika. Impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania zivuga ko zigeramiwe n'abazitera bakazifata bunyamaswa igihe cyose zigiye kurondera icyo rirenza hanze y'inkambi.
Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima, ngo twebwe dutekenda duteke ibigwanisho.
Rabba ko afashe afatwa ku ngufu, ufite ukasha kuruce kwiruka bakasiruka ko badufata, bakatuba kafira kadukorera ibintu bibi hamwe nta tadokira.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi zicumbikiye mu makambi yo muri Tanzania. Umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ejo ku munsi wa mbere waratanguye igikorwa cyo gusigurira amakaminuza ibiri mu cegeranyo giheruka gushirwa ahabona n'uwo mugwi Abarundi b'impunzi babiri baraguye mu gitero cyakozwe n'abanyetanzania baba mu micungararo y'inkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa Mungu itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022 Inkuru ya mugenzi wacu James Joven ari muri Tanzania.
Umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa mbere yavuze ko iryo sanganya ryabaye hagati y'impunzi zirenga gato 20 zari zasohotse inkambi kujya kwamura ibizinu hamwe no gusenya inkwi abakomeretse bake bajyana kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu nkambi ya Nyarugusu uyu munsi wa gatatu bakigwariye muri ibyo bitaro bavuga ko abo baturanyi baba Tanzania hanini babahoye ibizinu bariko baramura hamwe n'inkwi bariko barasenya mu matongo yabo abandi babiri bikishijwe inkoni n'ibipanga polisi ivuga ko arabagabo barenga gato imyaka 30 bashinguwe mu matongo y'abapfu ari mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere uwo murongozi w'igipolisi mu ntara ya Kigoma James Manyama yavuze ko igipolisi muri komine Kasuru kimaze gufata abantu 15 baba Tanzania bagirije gukora iyo sanganya amatoho zanyu kubandanya nyuma yaho bazoca bashikirizwa kuri sentare na inyuzwa kwishura makosa bagirizwa
watu wao waliuawa kwa kujeruhiwa na silaha za jadi sehemu mbalimbali za miili yao
abo bantu babiri bikishijwe ibigwanisho bisanzwe by'ikirundi harimo ibipanga n'inkoni kuva maraso menshi nicyo cyatumye bapfa amatohoza ya mbere tumaze gukora biraboneka neza yuko bapfa inkwi ibiribwa mu masambu no gufata ku nguvu abagore babo abo babiri bishwe bagirizwa bategerezwa gufata ku nguvu abagore baba Tanzania mu masambu aho badimira ubu tuliko turakoresha kwa ry'abantu bose bakora ibitemewe n'amategeko bakongera bagahungabanya umuteka iryo bara ryakozwe n'abantu bashika 15 baba Tanzania
jeshi la polisi mkoa Kigoma tunakamilisha uchunguzi ili watu hao wote 15 wafikishwe kwenye vyombo vya sheria
amabiha gati impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu na Nduta hamwe n'abaturanyi bazo yamayabaye hafi iminsi yose hanini bapfa ibiribwa bagirizwa kwiba mu masambu yabo inkwi hamwe no gufata ku nguvu abagore babo kubwizo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania gufatira umuturama icyo kibazo gihangayishije impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kandi giteye umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo
abantu turibwa abantu turicwa tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima ngo twebwe dutegenda duteka ibigwanisho ugasanga abajambazi bo nyabo so bafatwa twebwe impunzi nitwe tuko turahohoterwa kandi n'abapolisi baducunze nta n'ukuntu boza kubitako kuko bazari gitero gikomeye
mbe nkaje nyuma y'inkambi cyose ndahumva havugwa kubera nyene abakiri batonye bagenda bakamererwa ukutariko cyenda cyenda cyemba ko nyuma y'inkambi emwe ni wombwa ati nyuma y'inkambi hasaruka cyane ntawo ndo bamenye n'ukumenya
abana maturaba ko shafatwa ku nguvu uko tukasha kubishye twiruka bakafiruka ko badufata bakatuba kafiruka dukorera ibintu bibi hamwe nta cyokira hamwe kamwe n'ingwara ingwara zidakira ibintu by'imigara bisebaje ko bakenyezi twandura na ningoga kwe no kwishye kimwe ko kudufasha cyane turabira ukuntu twa kwikingira icyo kizo cyo kubakwa inyuma y'inkambi kuko ni twasubira kwihangana gushaka kuza kurondora udukwi nawe tukizira ngo tushurondi afiruka ko kari kese mara cyumba namwe yake kaba amaturanga mu ngaha mu nkambi cyane nko mahonya na yibunge ngo bamwirushye ko bamukore n'icyo kizo no gufarapfa ashi arapfa cyane ko wasaka we
cyo twosaba userukira ikambi nuko icyiza bari kutureka tuhagirira imigenderanire myiza n'abatanzania igihe cyacu gishitse cyaho tweze tugenda tukagenda amahoro nkuko batwakiriye mu mutekano
mu bitigiri dukura mu gipolisi mu ntara ya Kigoma urukumwa kutashi hafi y'abantu 12 baricwa nyuma y'inkambi abandi barenga 30 baraburirwa irengero icyo kibazo gituma umubano mubi umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo kugeza amasaha dutegura iyi nkuru polisi yariko ibandanya gukora amatohoza mu baturanyi b'inkambi ya Nyarugusu ahitwa Kagera Nkanda no gucungira umutekano bikwiye kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Joven ku bwijwi rya Amerika
urakoze James Joven kuri iyo nkuru kuri no wa kabiri isi yose yibutse akamaro k'amazi meza uyu munsi ushitse mu gihe mu Rwanda hari bimwe mu bice by'igisagara cya Kigali binejerejwe nuko bitakigiramiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bwana Joseph Dukuze ijwi rya Amerika yamusanze ku ivomo ry'amazi mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali akoresheje amaboko arazamura kanamanura icyuma gisunika amazi ni ku ivomo rizwi nka Nyayikondo kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi meza Aha muri aka gace ka Busanza mu biganiro byacu twakunze kubagezaho ku ijwi rya Amerika mu myaka yashize hari mu duce twakundaga guhura n'ikibazo cy'imura ry'amazi abahaturiye bakundaga kuvoma amazi y'ibirohwa akagira ingaruka ku buzima bwabo kuri ubu ijwi rya Amerika rihagera abaturage baritangarije ko batakivoma amazi yanduye
Mese yashize byaje bigoye ariko leta kirimo ingufu cyo miyoboro migari mu makaritsiye n'ahitari kugenda bayishyiramo nyine Icyo cy'amazi cyarakemutse.
Indi minsi hano mbona abaturage bagenda bisanzura amazi hano ntabwo habura kuri iki cyuma cy'umupombo. Hano mu bishanga nta bantu bavomamo. Baraza bakavoma hano bose. Indi minsi ubu ngubu ni neza nta kibazo cy'amazi gihari. Keretse wenda yo leta itanga hirya no hino mu masita ariyo yangiritse. Naho handi ho hano nta kibazo.
Ijwi rya Amerika rivuye kuri iki gishanga abaturage bahoze bateraniraho bavoma amazi yanduye ryakomereje ku yindi migezi mu kagari ka Busanza bwana Fabien Shimiyimana ni kanyamigezi avomesha amazi kuri umwe mu migezi ya kagari ka Busanza nawe yadutangarije ko iki kibazo cy'amazi kimaze iminsi cyarakemutse
ntabwo amazi kibara cyane buri gihe abahari yanagiye agenda nk'iminsi ibiri agahita agaruka ntabwo ari nkambi vuba amazi araboneka cyane akunda kubura namaze akunda kubura n'umusatsi cyane ariko ubu ngubu mbese rumeze zabaye nyinshi zegereye abaturage
nta mazi nta buzima ibyo ni ibyemezwa n'abahanga amakuru y'ijwi rya Amerika ryakomeje guperereza aremeza ko abashaka amazi mu kagari ka Busanza bayagura amafaranga hagati ya 20 na 30 kunjerekani ya litiro 20 nubwo biruko hari bamwe mu birinze kumvikana mu itangazamakuru twabonye bavuye kuvoma amazi yanduye ahazwi nko muri Nyirakanamba bavuga ko badafite amafaranga yo kugura amazi. Uretse ahirwe rya Amerika yageze kuri uyu munsi si yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi ku kiremwa muntu, hari n'ahandi mu mujyi wa Kigali mu turere twa Gasabo na Kicukiro no hanze yawo hagenda humvikana ibibazo by'abatagira amazi. Aha rimwe na rimwe haba hanagaragara ibikorwa remezo byagombye kubafasha kubagezaho amazi.
Ni imigezi itanu ihari idakora, imaze umwaka n'amezi abiri idakora. Tukibaza ibyo bintu leta yabizanye hari umutako.
Leta y'u Rwanda ikomeza kwizeza ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyahindutse amateka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAKI kigashimangira ko mu mwaka w'2024 buri muturarwanda azaba abona amazi. Bwana Samson Hategekimana ashinzwe igenamigambi muri iki kigo.
Igenamigambi ryacu rirareba abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'igihugu yo guha abanyarwanda amazi, kandi wenda nyine iyo umuntu ashonje nk'uko nabivuze ntabwo umubwira ibindi kereke umuhaye ibiryo, ariko aba bagiye bari kuri tere kuko niho baba babona yuko igenamigambi atari ryarindi kiri mu mpapuro gusa. Ubu noneho ibikorwa biri kugenda bikorwa aho ngaho no mu bice bindi byose hose turi kugenda tushyirayo ibikorwa remezo by'amazi, ku buryo twavuga ngo muri wa mwaka wa 2024 ntiturabona ikintu cyatuma tuvuga yuko tuzatangira kuri iriya ntego.
Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAKI iragaragaza ko abaturarwanda bagera kuri 89% aribo bafite amazi meza. Intumbero ya Leta y'u Rwanda ni uko mu mwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba babona amazi ku gipimo cy'100%. Leta igasobanura ko mu mijyi uzaba adafite amazi mu rugo we bizajya bimusaba gukora byibura urugendo rwa 50 ajya kuvoma, naho mu byaro akazajya akora urugendo rwa 200 ajya kuvoma. Akhubagira ubusabe bw'u Rwanda I Kigali.
Umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanyisha Abarundi watanguye igikorwa cyo gusigurira amakaminuza ibiri mu cyegeranyo giheruka gushyirwa habona n'uwo mugwi. Icyo cyegeranyo ni icyemeza ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Umugwi Severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga na ya leta, kugira abawugize batanga ico bise icigwa ca kahise cerekana ingene intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze, abo zahitanye, umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo ndyane. Pierre Claver ndayicariye ari muri kaminuza nkuru y'igihugu yaseguye ko abanyeshuri bari muri za kaminuza aribo ncabwenge bazovamwo abategetsi b'igihugu, gutyo ko babwirizwa kumenya ukuri kw'ibyabaye kuva Burundi bwikukira mu myaka 50 iheze. Ndayicariye avuga ko ako kahise kunyowe nico umugwi arongoye wabonye ko ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu mwaka w'1972 icegeranyo giheruka kwemezwa n'inama nshingamateka.
Twabwiye tuti nimuzorongora igihugu ejo, nimuzotwara igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya 70, aho Abarundi barenga 200,000 aribo tumaze guharura batowe mu binogo, kandi abo bapfuye benshi bishwe n'abahutu, ariko hariho n'abatutsi bishwe cyane cyane tuvuga abatutsi bari ko bagerageza gukingira abahutu barishwe. Harabaye inyabwoko yakorewe abahutu bo mu Burundi.
Naho biruko hari umuce w'Abarundi nk'abaharanira inyungu z'inkehwa zo mu bwoko bw'abatutsi batemera ico cegeranyo. Ni nk'ishyirahamwe APR Genocide Cirimoso ribona ko ibiriko birakogwa n'umugwi Severe bitanywanisha nyabu na bicanishamo Abarundi. Terence Mushano ni cegera c'umukuru w'iryo shyirahamwe akaba n'umuvugizi waryo mu vyo riharanira harimo inyungu z'abatutsi.
Kuko nani kuvukanisha biriho ahubwo ni gusera igitangaza kirimwo ku ntumbero bahabwa abahu mu Rwanda ni hasi araba mu bayahudi muri ekso yugoslavi kikera cyemejwe n'abantu. Honi kandi byo ibihugu bya amareta yose y'ibihugu yarashobora kwishyiraho inzego nka FPE kabo ntibahishyize no kuko naho bongira abarukanganiza dusaba yuko oni ibisambura
gusa hari n'ayandi mashami yigenga ashima ibyo bikorwa bya Sever muri za kaminuza ishami Fordcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama byabwiye ijwi rya Amerika kwicegeranya ukiriko kira kwiragizwa na Sever ari cyukuri Gerard Akizimana atwara Fordcon F
kwari cegeranyo kitagira amahinyu bakanemeza ko ari honyabwoko byakorewe ubwoko bw'abahutu bakemeza kandi ko habaye ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye ubwoko bw'abahutu mu gihugu cyose hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abatutsi n'abatwa mu ntara zimwe zimwe dusabye abakoze ayo mahano gusaba ikigongwe abarundi tugasaba kandi abakorewe ubwo bwicanyi guharira ababyagirizwa no gukinga ubwicanyi bwo muri Kazoza
umunyepolitike Federico bamvuga inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu agaturuka no mu rugo bwoko umugwi Sever wemeza ko bwakorewe ihonyabwoko iruhande yo kugaya ibyo bikogwa bya Sever atewe umutima uhagaze n'intumbero y'uwo mugwi bamvuga inyumvira ari mu banyepolitike bagiye mu biganiro iyarusha byashizeho uwo mugwi Sever abona ko umugwi bumvikanye ko atari wo wavuye ushigwaho
ikibazo si subuhutu canke subututsi ikibazo ni ingene igihugu gitwarwa maze kigasonera umunyagihugu wese w'umurundi n'uwo muntu wese ahati ndaro haca hari ikibazo mbeko senge FDD iyagirizwa amabi igihe ari kwiragwana burya yokwemera kwikora munda hanyuma ukuri kwabaye kukamenyekana ntibishoboka ari nacyo gituma inyishu ya cyitora kwabaye kuzimanganya amasezerano ya Arusha ubwa kabiri kwabaye guca bafata CVR bakayiha iyindi ntumbero bakerekana ahanini uruhande nka rumwe kugira ngo barabe ingene nabo nyene bo kwikingira muri ayo marashobora kubagira ejo
kuvuwa mugwi Sever ushingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane izo mari n'amakenga vyamyeho mu banyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu yamara utwara uwo mugwi arahumuriza abafise ayo makenga ko raporo yawo atanabigamije Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
muriko mubandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezwemo tugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza, Uburusiya bwateye Ukraine leta zunze ubumwe za Amerika n'andi mahanga bamufatira ibihano. Umukurambere w'Uburusiya URSS ni ukuvuga Repubulika zunze ubumwe z'Abasoviet nayo byayibayeho imaze gutera Afghanistan turibanda ku bihano by'imikino Olympic yo mu 1980 ikaze mu kiganiro Amerikana URSS yateye Afghanistan mu gicuku cyo ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12 1979 hashize iminsi itatu nyuma yaho abasirikare b'abasoviet bafashe umukuru w'igihugu Hafizullah Amin baramwica bamusimbuza ku butegetsi Babrak Karmal Amin na Karmal bari bahanganye cyane cyane rwose mu ishyaka ryabo mu minsi mike yakurikiyeho abasoviet bari bamaze kwigarurira igihugu cyose cya Afghanistan URSS yari igamije kugumishaho no gutiza no guha ingufu zikomeye ishyaka ry'abakomunisti byari ku butegetsi muri Afghanistan. Umuryango w'abibumbye n'amahanga bamaganye igitero cya URSS. Leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko yafatiye URSS ibihano bitandukanye. Icyabaye icyamamare cyane kurusha ibindi ni ukwanga kujya mu mikino Olympic ya 2022 yo muki yabaye kuva ku itariki ya 19 y'ukwa 7 kugera ku ya 3 y'ukwa 8 1980 i Moscow wari umurwa mukuru wa URSS icyo gihe ku itariki ya 14 y'ukwa 1 1980 guverinoma ya president wa Amerika Jimmy Carter yari yabanje guteguza URSS iyisaba gukura abasirikare bayo bose muri Afghanistan bitarenze itariki ya 20 y'ukwa 2 1980 URSS yarabisuzuguye noneho hashize ukwezi ku itariki ya 21 y'ukwa gatatu 1980 President Kara atangaza ku mugaragaro kw'abakinnyi barenga 450 bose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateganya gukohereza i Moscow batakigiyeyo. Abaturage be n'abanyapolitiki bamukubise ingabo mu bitugu. Bityo ibipimo by'ikigo cyitwa Gallup cyazobereye mu bushakashatsi bwo kumenya icyo rubanda batekereza bashaka n'ibyo badashaka byerekanye icyo gihe kw'abanyamerika byibura 2/3 bari inyuma ya perezida wabo. Mu banyapolitiki nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress yemeje umwanzuro wo kumushyigikira na yego 386 kuri oya 12. Sena nayo yarawemeje na yego 88 kuri oya 4 zonyine gusa. Naho inama rusange ya Komite Olympique ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States Olympic Committee, urwego rutari urwa leta kandi rwigenga, yarateranye ku itariki ya 12 y'ukwa kane 1980, nayo ishyigikira icyemezo cya President Kara n'amajwi 1608 kuri 798 ya oya. Ariko rero amashyirahamwe y'imikino itandukanye yose ntiyabyishimiye. 25 muri yo yatanze ikirego mu nkiko ashaka kohereza abakinnyi bayo i Moscow, ariko baratsinzwe. Uretse ibyo, Amerika yashishikarije n'inshuti zayo by'umwihariko n'amahanga yose muri rusange kwifatanya nayo. Mu nshuti, Ubudage bw'Uburengerazuba, Israeli, Korea y'Epfo n'Ubuyapani koko barayikurikiye. Ubushinwa nabwo nubwo atari inshuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo bwanze kohereza abakinnyi, ariko Ubwongereza, Ubufaransa, Ubugereki na Australia bo barabyanze gukurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bohereza abakinnyi i Moscow kugira ngo abone inkunga y'abanyapolitiki n'amashyirahamwe y'abakinnyi muri Afrika. President Kara yabatumyeho icyamamare cyane ku isi mu mukino w'iteramakofe, umwirabura Mohamed Ali. Ali yasuye ibihugu 5: Tanzania, Kenya, Nigeria, Liberia na Senegal. Ariko rero ikinyamakuru The Washington Post, kimwe mu bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo gihe cyanditse ko atakurikije ubutumwa yari yahawe. Akigera muri Afrika yatangaje ko ku isi hari ubwoko bubiri bw'abazungu babi: abazungu b'Abarusiya n'abazungu b'Abanyamerika. Ati ni babi cyane mu mateka y'isi, nibaramuka barwanye twebwe rubanda rugufi babirabura tuzafatirwa hagati. Ni amagambo yo ku giti cye. Mbese ni nka kwa kundi kwa wa mugani ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Muri ibi bihugu Mohamed Ali nyakwigendera yagendereye mu butumwa bwa Perezida Kara, Kenya na Liberia byagiye inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho rero ntibyohereza abakinnyi i Moscow. Naho Tanzania, Nigeria na Senegal bo barabohereje. Ibindi byo muri Afrika nabyo byakurikiye Amerika ni Misiri, Ghana, Gambia, Malawi, Mauritania, ibirwa bya Maurice, Maroc, Somalia, Swaziland, ubisigaye yitwa Eswatini, Tunisia na Zaire isigaye yitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika. Muri rusange ibihugu 65 byanze kujya mu mikino Olympique ya 22 yo muki i Moscow muri URSS mu 1980, ariko ibindi 80 byo byagiyeyo. Ikindi, ibihano byafatiwe i URSS icyo gihe ntibyatumye iva muri Afghanistan. Yahamaze imyaka hafi 10 irwana n'imitwe y'inyeshyamba yiyise Mujahideen, nimwo kuvuga ngo abarwana intambara ntagatifu. URSS yavuye mu 1949 imaze gutsindwa. Hagati aho nanone URSS yihimuye kuri Amerika, nayo n'inshuti zayo banga kujya mu mikino Olympique ya 23 yo muki yabaye kuva ku itariki ya 28 y'ukwa 7 kugera ku ya 12 y'ukwa 8 1984 mu mujyi wa Los Angeles mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti zacu ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi na hagihumurije. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Njizi mwese mukunda radijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru tubashikirije kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugira umunsi mwiza.